imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19.22. Mwiriweho nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. Imiryango yavuze ababo biciwe ku ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega mu Burundi, bavuga ko bababajwe n'uko buramatari w'iyo ntara yabategetse kutazunamira ababo uyu mwaka. Iyo miryango ibona ko ari ibintu biteye isoni, igasaba leta kwisubiraho.
Ntawo buza abantu kwibuka ababo, cyane cyane iyo bishwe bunyamaso atacyo bazira. Murazi neza bajya abanyeshuri ko ababyeyi bari babarungitse kwiga kandi bakabaragiza leta.
Uwo ni Terence Mushano, umuyobozi w'ishyirahamwe AS Genocide Kirimoso, risanzwe ritegura imihango yo kwibuka abaguye ku ishuri rya Kibimba mu mwaka w'1993. Mu Rwanda, ubushinjacyaha bwasabiye Bwana Paul Rusesabagina kuguma mu gifungo cy'agateganyo indi minsi 30. Bavuga ko anketi zigikomeza. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Mbere y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana.
Urakoze Edi. Muri Nigeria, buramatari w'igisagara cy'ubutunzi cya Lagos yatangaje ihagarikwa ry'uruja n'uruza rw'abantu amasaha 24 bivanye n'imyiyerekano yiyamiriza ubwicanyi bw'abapolisi yabaye ndanse. Buramatari Baba Jide Sanuo Olu yavuze ko abemerewe gusohoka inyuma ya saa 10 z'umutaga ari abakozi ba nkenerwa hamwe n'abatabara. Inyuma y'imyerekano yamaze indwi zitari nke, leta ya Nigeria ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icumi yaremeye gusambura igipolisi kirwanya ubusuma kiyamirijwe n'abanyagihugu. Ariko abakora imyerekano barabandanije mu gihugu cyose basaba impinduka ziyaguye ku mikorere y'igipolisi hamwe no kurangiza ingeso yo kurya ibiturire. Abantu bashika 10 baramaze gupfa kuva iyo myerekano igitangura mu ntango z'uku kwezi kw'icumi. Abigaragambya hamwe n'abaharanira agateka ka muntu barimwo Amnesty International bagirije igipolisi cya Nigeria gukoresha ingufu zirenze mu bihe by'imyiyerekano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ryaronse abemeye gutanga intererano ingana hafi umuriyaridi umwe n'imiliyoni amajana indwi z'amadolari yo gufasha akarere ka Sahel yo hagati kagizwe n'ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Nigeri mu nama yahuje abafasha yabereye i Copenhague muri Denmark. Umukuru w'ishami rya ONU rijejwe imfashanyo Mark Lowcock yabwiye abanyamakuru ko ari intsinzi ikomeye bivanye n'ibibazo bihanze isi birimwo na COVID-19. ONU yaragabishije ko ako karere ka Sahel kari mu bibazo biriko bigasunikira mu bukene butagira izina, inzara hamwe n'imihari y'intagondwa. Yavuze ko mu gihe amakungu atotangura kurabira hafi ibyo bibazo no kurondera amafaranga yo kubihagarika, ingaruka zishobora gutandukira ibindi bihugu byo mu karere mu myaka iri imbere. Indorerezi z'Abanyafurika mu matora muri Guinea zavuze ejo kuwa kabiri ko amatora yabaye mu mpera z'indwi yatunganijwe neza kandi yabaye mwituze. Ari kumwe mu banyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi ahiganwa na Perezida Alpha Conde aramaze gutangaza ko yatsinze. Augustin Matata Ponyo aserukira umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri Guinea yavuze ko amatora yabaye ku mugaragaro kandi hubahirijwe amategeko. Ni mu gihe umuyobozi w'umurwi ujejwe imyiyamamazo y'uwo munyepolitike atavuga rumwe na leta yabwiye abanyamakuru ko leta iriko iriba amajwi mu bikorwa byayo byo kuyaharura. Umunyepolitike akomeye mu batavuga rumwe na leta, Selu Talen Diallo, ku munsi wa mbere yatangaje ko yatsinze Konde imbere yuko umugwi ujejwe amatora utangaza ibyavuyemo byitezwe kumenyekana muri iyi ndwi. Igisirikare cya Israel cyavuze ko hari gisasu cya rokete cyatewe muri Israel kiva I Gaza mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Iki gitero cyabaye nyuma yaho Israel itangarije ko yatoye umuhora uca mu kuzimu winjira mu gihugu uva mu ntara ya Palestina. Igisirikare cyavuze ko ico gisasu carasiwe mu kirere ariko ntiyavuze nimba hari uwo cahitanye canke ico cononye. Nta muhari gushika ubu uravyitirira. Umuvugizi w'igisirikare ca Israel Jonathan Conricus yavuze ko abaciye iyo nzira yo mu kuzimu batazwi ariko ko umuhari Hamas ariwo ukora ibikorwa nk'ibyo byose bibangamira umutekano wa Israel. Igisirikare cha Chade cyatangaje cyo ku munsi wa kabiri ko abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram bishe abasirikare batandatu b'icyo gihugu mu karere k'ikiyaga Chade, aho ibitero by'izo ntagondwa ku basivile n'abasirikare biriko biriyongera. Umuvugizi w'igisirikare General Azem Bermendoa Aguna yavuze ko abo basirikare bishwe bariko barakizura mu karere kari ku rubibe Chade ihana na Nigeria. Yavuze kandi ko abandi basirikare 12 bakomeretse kandi hishwe n'abarwanyi ba Boko Haram barenga 10. Igisirikare cya Chade cyatanguye kugaba ibitero simusiga kuri Boko Haram mu kwezi kwa kane inyuma yaho basirikare jana biciwe mu gitero cy'uwo muhari ku makambi yacu. Perezida Idriss Deby wa Chade yarigambye avuga ko yirukanye izo ntagondwa ariko ibitero by'uwo muhari gushika ubu biracabandanya.
Arakoze Aloise Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.42. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu Burundi sentare ntahinyuzwa ni nko kuvuga urukiko rw'ikirenga yakatiye abantu 19 baregwa icwa rya Perezida Melchior Ndadaye ryabaye ku itariki ya 21 y'ukwa 10 mu mwaka w'1993. Mu bahawe igihano cyo gufungwa burundu harimo Pierre Buyoya wayoboye Burundi inshuro ebyiri. Inkuru y'uru rubanza tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Pierre Buyoya yahoze yarongoye Burundi, ubu akaba ari intumwa y'umuryango w'umwe bwa Afrika mu karere ka Sahel n'igihugu cya Mali, ni we aza ku isonga ry'abakiriye umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose. Iruhande yiwe hari kandi na bamwe mu bahoze yarabategetsi mu nzego zo hejuru nka Liber Barunyeretse yigeze kurongora inama nkenguzamateka, Alphonse Marie Kadege yahoze ari icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, Alfred Nkurunziza yigeze kuba umushikiranganji wo kwivuna abansi akaba muramu wa Kadege, hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'intwazangabo z'ibicocoro bahoze mu gisirikare cya kera kizwi nka Expa. Imbere yuko kivangwa n'imigwi yagwanya ubutegetsi yari yiziziwe n'abahutu mu gihe co cari ciganjemwo abatutsi, sentare ntahinyuzwa y'u Burundi yabagirije ivyaha bitatu nyamukuru: ukwica umukuru w'igihugu, ugutembagaza ubutegetsi bw'igihugu, hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu batatu barimo Bernard Busokoza yigeze nawe nyene kubicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hagati y'ukwezi kw'icumi 2013 n'ukwa kabiri 2014 bahanishijwe umunyororo w'imyaka 20. Bagirijwe gufatanya n'uwa mbere ivyaha wakurikiranywe. Umuntu umwe gusa mu bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa Melchior Ndadaye niwe yejejwe. Ni Antoine Nduwayo yigeze kumushikiranganji wa mbere hagati y'ukwa kabiri 1995 n'ukwindwi 1996, akaba yavuye mu mabanga atanze imihoho inyuma yaho Perezida Sylvestre Ntibantunganya akomborewe na Pierre Buyoya. Umugwi wa mbere kandi hejuru y'ugufungwa wo guherayo sentare yawatse indishi y'akababaro n'ijumbusho igera ku miliyari 102 imiliyoni 193 hamwe ibihumbi 172,025 amafaranga y'amarundi. Abakurikiranwa bose mu rubanza rwa president Ndadaye basa nuko bari hanze y'igihugu batanu bonyene kuri 21 nibo bari bamaze iminsi baburanishwa. Bagizwe gusa n'intwazangabo zo mu gisirikare zari zifite amabanga atandukanye mu 1993 igihe Ndadaye yicwa. Umwe muri bo yaburana yidegenze kwa 18 ukwezi kw'icyenda guheze. Urubanza rwabo niho rwari rwagiye mu mwiherero. Bose bahakanye ibyo bagirizwa. Mbere ababunganira mu mategeko babwiye sentare ko imwe mu byaha bakurikiranwa ko byashizwe mu by'abarundi bumvikanye ko guhana kw'ikigongwe cy'ikivunga aho basinye amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara mu mwaka w'2000. Umunyamategeko Janvier Bigirimana akurikirana ibibazo by'u Burundi n'akarere k'ibiyaga binini yamenyesha ko runo rubanza runyegeje imvo za politike. Yabitwiganiye mu kiganiro cyo kuri telefone yahaje ujya Amerika.
Mugambo uri ku butegetsi CNDD wabonye uko ufise ingorane z'ukwemerwa mu gihugu bariko baca mu nzira no mu vyasi bikunde baronke ibintu vyotuma abanyagihugu cyane b'abahutu basubira gukunda kwemera uwo mugambwe kuva muri 2015 uri kurazana injyane z'amoko mu kugomba gutoteza abahoze mu gisoda cya kera bikaba bijanye n'imvo za politike. Ikindi gituma tuvuga yuko urubanza gwereke cyane imvo za politike nuko mu masezerano y'Arusha hari inzira yari yatanzwe yotuma ivyaha vyakozwe mu myaka iheze bitashoboye guhanwa bishobora kuronka umuti. Iyo nzira yari yuko hashigwaho ibijanye n'ubutungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara.
Ariko Meta Bigirimana yemeza ko bakoze ivyaha muri kahise na cyane cyane abagize uruhara mu icwa rya Ndadaye bategerezwa guhanwa.
Ico bikoze turazi yuko Mekiro Ndadaye hari habamugandaguye kandi yuko aboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimwe ahubwo ni ikintu ciza cyane. Nibyo twama dusaba ubutungane twiteze mu butungane buzoza bwerekana ivyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa. Nibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe bufata akantu kamwe mu bintu byinshi tufata yuko ari kugomba kuryanisha abarundi bakoresheje imvo z'ubwoko. Tukibaza ko ari urubanza bite bitebuke ruzosubigwamo kandi rukarubanza ruteza kuzocibwa hisunzwe amategeko n'ibindi bihe Burundi bwagiye buracamwo bigoye navyo nyine umuntu atokwirengagiza.
Melchior Ndadaye niwe president wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zaje inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurikiranye kuva mu 1972. Inyuma y'urupfu rwe kwa 2021 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe onu ivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.
Imiryango yabuze ababo biciwe ku ishuri ryisumbuye rya Kibimba mu ntara ya Gitega mu Burundi bavuga ko bababajwe nuko buramatari w'iyo ntara yabategetse kutazunamira ababo uyu mwaka. Iyo miryango isanga ari ibintu biteye isoni igasaba leta kwisubiraho. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Igenekerezo rya 2021 ukwezi kw'icumi uko mwaka utashe Uburundi buribuka President Melchior Ndadaye yagandaguwe kuri iyo tariki amaze amezi atatu gusa atwara Burundi. Kuri iyo tariki kandi imiryango, inshuti n'abagenzi bene amashirahamwe haranira agateka kazina muntu baribuka abanyeshuri barenga ijana bo mu bwoko bw'abatutsi bo ku ishuri ryisumbuye rya Kibimba bishwe baturiwe n'abari bajejwe kubarera kwibubu bazira urupfu rwa Melchior Ndadaye. Aho kwibubu haciye hubakwa icibutso mwaka w'2000. Uno mwaka ku nshuro ya 27 yo kwibuka babo iyo miryango nayo mashirahamwe ntiyemerewe kuja gukurikiza uwo mugigwa. Buramatari w'intara ya Gitega yasiguriye abajejwe gutunganya ugo rubanza kuri uno wa kabiri nk'uko Mushano Terence ari muri abo avyemeza ko kubera imvo z'umutekano icyo gikorwa kitazoba. Terence Mushano icegera cy'urongoye ishirahamwe ase Genocide Cirimoso amenyesha ko bari baranahejeje gusiga icyo cibutso. Ati kubona buramatari bamenyesha ko yafashe iyo ngingo ku mvo z'umutekano kuko icyo kibanza cegereye cyane aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuka akunze no gushikira ari imvi idafashe namba. Mushanati biraboneka ko ari amacakubiri.
Ntawo buza abantu kwibuka babo cyane cyane iyo bishwe bunyamaso atacyo bazira. Murazi neza bajya abanyeshuri ko ababyeyi bari babarungitse
kwikwiga kandi bakabaragiza leta. Iyo leta rero niyo yari kwiye gushigikira abana abavyeyi abandi bacitse kwicumu n'amashira hamwe nkiri ase genocide n'ayandi mashira hamwe yipfuza yuko mu Burundi hobo kure hakaba ubutungane maze abarundi bakabona gusubiza hamwe amahoro akakagarutsura kasasagara ara mahoro atari amahorerane.
Abanyagihugu baganira na radio Ijwi rya Amerika bo mu gisagara cha Bujumbura na Gitega babona ko ari bitera soni kwankira ababuri ababo mu kibimba kuja kubunamira.
Je kubwanje mbona bari kubareka bakarira ababo kuko bababuze batabanse byari bibondo byabo byari byarungitswe ku ishuri ariko ntibagirirwa amahirwe yo gusubira mu mihana. Abavyeyi rero bo bareka bakarira hamwe bakagarukira ku babo
niraya kumutemere kabisa ibintu bibabaje kose kuko nta muntu ashobora kuza umuntu aje kwibuka uwiwe kuba ari gusubira kumukomeretsa na ibikomere biba birazimangana kandi rero ibi bintu ni ingendo mbi cyane ni ingendo igayitse rwose. Abarundi twari dukwiye kumenya yuko iki gihugu cacu ari igihugu ca twese. Umenga iki gihugu ni igihugu cy'abantu bamwe, umenga iki gihugu cy'abantu abana bariya bamwe gusa no kumenya yuko iki gihugu tugisangiye.
Jewe ndibaza yuko umutekano w'ubuhari wabukwiye kuko n'umukuru w'igihugu aheruka kuvyemeza yuko umutekano kwiye mu gihugu cy'u Burundi. Je nibaza yuko atashingiro byo abifise. Jewe ko ndabibona nibaza ko ari kimwe cy'ubwoko cyoba kikibandanye.
Mu gihe kuri no wa 19 ukwezi kwa 10 Sentare na Inyuzwa yakatiye abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye bamwe gufungwa umunyororo wo guherayo harimo n'uwahoze atwara Burundi Perezida Peter Buyoya abandi bagakatirwa imyaka 20 umwe mu batuririwe aho mu kibimba akarokoka kugeza n'ubu inkovu z'ubushe zitarazimangana yamenyeshije radio imwe isamiranira mu Burundi ko atacizera afite ubutungane bwa kino gihe ariko akizera ko ibintu bizotinda bigahinduka.
Icizere cyo cy'ubutungane no vuga yuko uno munsi biracagoye kuko habaye amabi menshi mu Burundi ku buryo n'ibyo byacu nyine byagiye muri bimwe numanume ugasanga bamwe hari abagirizwa ibi abandi bagirizwa ibi baja muri bya bintu byo kumvikana rya ati wewe ntuvuge bya bindi nani simvuge bya bindi twibanira uko nico gituma rero tuguma tuburindiri kuko gushikana muzi nta butungane no vuga yuko umuntu yovuga ngo hari ubwo yizeye ubunyene mugabo isirahinduka kanatsinda twaguye ku ishuri twaturiwe n'abarezi umva twaguye mu maboko ya leta nje gituma leta rero yashaka kugira kwishoboye kugira dutunganirizwe duhozwe nibaza yuko tutunganye buzoboneka ntawo kwihebura gose mugabo gushika uno munsi nta butungane tuburaboneka kandi nta gutwizeye.
Mwamenya ko abantu batandatu harimwo umuyobozi w'iryo shuri ryisumbuye rya Kibimba Firmato niyo nkenguruka baciriwe urubanza rwo gupfa mu mwaka w'1997 kandi koko baricwa igihano cavuye gifutwa mu Burundi. Abandi bagirizwa ubwo bubisha bwo mu Kibimba baridegemvya nk'uko abarokotse babivuga. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ba ministri w'ubanyi n'amahanga b'u Rwanda n'u Burundi aribo Vincent Biruta na Albert Shingiro kuri uyu wa kabiri bahuriye ku mupaka wa Nemba uhuza ibihugu byombi. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yadusomeye ibikubiye mu itangazo bashyizeho umukono bombi basoje iyo nama.
Itangazo ryasohowe nyuma y'uwo mubonano rigashyirwa ku mukono n'abo bashikirangaje babiri rivuga ko inama hagati y'abo bategetsi yabaye ku busabe bw'u Burundi. Iryo tangazo rigira riti ku busabe bw'u Burundi umushikiranganje Vincent Biruta yakiriye mugenzi we w'u Burundi Albert Shingiro mu rugendo rwe rw'akazi. Uwo mubonano warugamije kuraba uko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ifashe n'ingene wosubira kuba nka mbere nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga. Abo bashikiranganje uko ari babiri bose muri uwo mubonano wabaye atawe witeze bemeranije ko kuva mu 2015 icuka kitabaye ciza gutyo bayicishije muri iryo tangazo bavuga ko biyemeje kuzobandanya bagira imibonano nk'iyuno wa kabiri mu ntumbero yo kongera kugira umubano mwiza bavuze ko wamye uranga ivyo bihugu. Mukiago abategetsi bagiranye ari babiri bonyene atawundi arimwo Wiklo mu Gifaransa umushikiranganje jeje migendranire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro yahaye urwandiko leta yiwe yarungikiye leta y'u Rwanda. Ministre Vincent Birutana we ahurwa u Rwanda rwarungikiye leta y'u Burundi. Ibiri muri izo nyandiko ntivyashizwe ahabona vyagizwe ibanga. Umubonano w'izo mpande zibiri waheze Albert Shingiro w'u Burundi atumiye mugenzi we w'u Rwanda Vincent Biruta kumusubiriza mu ndumane akaza kugendera u Burundi nk'uko nawe yabikoze. N'ubutumire Biruta yemeye kuzokwitaba mu misi iri imbere, itariki bakaba bavuze ko bazoyimenyesha biciye mu nzira ya diplomasi. Kuva imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi perezida Pierre Nkurunziza mu 2015 zaduka, u Burundi n'u Rwanda birabana yingwe. U Burundi bwagiriza u Rwanda guhindaro abatu gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu kuri 2015. U Rwanda narwo rukavuga ko u Burundi ahubwo ubitsa abagizi ba nabi batera ico gihugu. Abategetsi uko ari babiri nibo ba mbere bo mu nzego zo hejuru babonanye amaso mu yandi kuva umubano waba mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Gusa mu kwezi k'umunani mwokwibuka ko abajejwe iperereza ku rwego rwa gisirikare ku mpande zose bahuriye mu nama kuri uwo mupaka nyene wa Gasenyi Nemba. Bamwe mu bakurikiranira hagufi politiki y'akarere na cane cane ivy'amatati ya Gitega na Kigali basanga intambwe y'uno munsi ishobora kuvyara ugusubira kurabana ryiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Hagataho abanyagihugu ijwi rya Amerika ryabajije ico bibaza kuri no mubonano biciye ku rugaga rwacu rwa Facebook, ahanini bavuze ko bawitezemwo umuti urama ku matati hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Basanga kongera kubana neza kw'ivyo bihugu bizotuma bidegemvya mu bihugu vyose. Harabandi nyamara batubwiye ko bazovyemera babibonye.
Kuri uyu wa kabiri umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda Paul Rusesabagina yasubiye imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Umushinjacyaha yamusabiye kuguma mu gifungo cy'agateganyo indi minsi 30 avuga ko anyeti zigikomeza. N'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Urukiko rukimara gusoma umwirondoro we no kumumenyesha ko ubushinjacyaha bumusabira ko igifungo cy'iminsi 30 cy'agateganyo yahawe cyakongerwaho indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza, Rusesabagina yahise avuga ko uwo mwirondoro atari uwe. Yabwiye urukiko ko hari icyo yifuza ko gikosorwa mu mwirondoro we watanzwe n'urukiko. Avuga ko adashaka ko bazajya bavuga ko ari umunyarwanda kuko ari umubirigi. Yasobanuye ko kuva mu 1996 atari umunyarwanda kuko aribwo yasubije pasiporo ye n'indangamuntu ye agahita ahunga. Ati kuva icyo gihe nahise mbipfubye umuryango w'abibumbye. Rusesabagina yakomeje abaza ati niba ndi umunyarwanda ibyangombwa bindanga ni ibihe, pasiporo yanjye ni iyihe? Maitre David Rugaza umwe mu bunganira bwa Rusesabagina nawe yahise akomeza abwira urukiko ati mbere y'1999 nta munyarwanda wari wemerewe kugira ubwenegihugu bubiri, kandi kugira ngo asubirane ubunyarwanda byamusabaga kwandika bisaba. Rusesabagina n'abamwunganira bavuga ko kugeza ubu afite ubwenegihugu bw'ububirigi. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko umwirondoro wari umunyarwanda ndetse ko yakomeje kuwemera yaba mu ibazwa rye ryo mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha. Ubushinjacyaha bwahise busaba kwiburanisha rikomeza ku bijyanye no kongera igifungo cy'agateganyo. Urukiko rwahise rumenyesha Rusesabagina n'abamwunganira ko iyo mbogamizi bagaragaje izasuzumwa ikindi gihe. Dusaba ubushinjacyaha kuvuga impamvu basaba ko Rusesabagina akomeza gufungwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaherukaga gufatira Rusesabagina icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Hakaba hari hakenewe ko icyo gifungo cyongerwaho indi minsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Ubushinjacyaha buvuga ko bugikomeje iperereza kuko bumaze kubaza abatangabuhamya 9 bagizweho ingaruka n'ibitero bya FRN, mu gihe hakiri abandi bo kubaza bo mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko bwifuza ko bwakongererwa igihe kugira ngo bubashe guhuza ibyo mu iperereza ry'ibanze rya mbere n'iry'ubu, ndetse no guhuza ibyo Rusesabagina akurikiranyweho n'ibyo abo bwita amashumi ye. Rusesabagina yavuze ko nta mashumi afite ndetse ko ari ubwa mbere yumvise ko mu rubanza rwe harimo abandi bari kumwe bafatanije icyaha. Maître Rugaza asubiza kuri kira cyifuzo cy'ubushinjacyaha, yavuze ko umukiriya we afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko, kuko iminsi 33 yari yasabiwe yarangiye ku itariki ya 17 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka. Uyu munyamategeko avuga ko iyo umuntu asabirwa kongererwa iminsi bikorwa mbere y'uko iriya minsi 33 irangira, ahita asaba ku rukiko ruhita rurekura umukiriya we ngo kuko afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Maître Rugaza yabibwira Ijwi rya Amerika nyuma y'iburanisha.
Ibiteganywa ko prolongation yakorwa ntabwo ku ruhande rwacu twabonaga byuzuye, ku buryo twasabaga ko yahita afungurwa, cyane ko twabonaga n'igihe cyagombaga cyari kisanzwe kigenwa n'itegeko, ku buryo iyo prolongation yanasabwaga nacyo kitarubahirizwa. Itegeko ubu dufite rya procedure penale rya 2019 rivuga ko mbere y'uko usaba prolongation ugomba kugaragaza ingengabihe z'uburyo wakoresheje iminsi 33 wahawe, nibyo wakozemo, nibyo uteganya gukora. So mu gihe rero udashobora kugaragaza icyo wakoze muri iminsi 33, ntabwo ubundi iyo prolongation yemerwa. Ariyo mpamvu twebwe ku ruhande rwacu zonyine kuba itegeko rivuga ko hashobora gukorwa prolongation ntabwo ubwabyo bihagije, ahubwo hagomba kurebwa n'iki cyangombwa gikeneye kugira ngo prolongation yako, kuko kuba iperereza wenda haba hari ikibi kirikorwamo cyangwa se kigikorwa ntabwo ubwabyo bihagije ku buryo prolongation yakorwa, ahubwo ugomba kugaragaza ese uzakora iki, wakoze iki.
Ubushinjacyaha buvuga ko bwasabye urukiko kongerera Rusesabagina igifungo cy'agateganyo cy'iminsi 33 tariki ya 17 z'ukwezi kwa 10, icyo gihe ngo iminsi 33 niyari yakarangiye. Ubushinjacyaha bwongeyeho ko uburyo abunganira uregwa babara igihe umukiriya wabo amaze afunze binyuranije n'amategeko, ndetse busaba urukiko gutesha agaciro ibivugwa ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ubushinjacyaha busobanura ko ibyo bwasabye biteganywa n'itegeko ryerekeye imiburanire nishize y'imanza nshinjabyaha, riteganya ko iyi minsi 33 yasabwe n'ubushinjacyaha irangiye bukiri mu iperereza busubira imbere y'urukiko kongera bugasaba ko uregwa yakongererwa iminsi 33 yo gufungwa by'agateganyo. Nyuma yo kumva Paul Rusesabagina n'ubushinjacyaha bumusabira gukomeza gufungwa by'agateganyo, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamenyesheje ko buzafata umwanzuro kuri iki kibazo kuwa gatanu tariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 19 z'igicamunsi. Muri uru rubanza inshuro ya mbere hagaragajwe ko hari undi munyamategeko wa gatatu uzajya yunganira Rusesabagina ariwe Gatera Gashabana. Gusa mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri, uyu munyamategeko ntiyari mu cyumba cy'urukiko kuko byavuzwe ko ari mu rugendo. Paul Rusesabagina akurikiranyweho ibyaha birimo iby'iterabwoba, ibyaha by'ubwicanyi byabereye mu turere twa Nyaruguru, Nyamagabe na Rusizi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 21 y'ukwa 10 nk'uyu munsi mu mateka habayeho, turabigezwaho na mugenzi wacu Venus Tenshimiyimana.
Ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1969 habaye ihirikwa ry'ubutegetsi muri Somalia rikozwe n'abasirikare bari bayobowe na Jalle Mohamed de Siad Barre. Ingabo za Somalia zishyigikiwe n'imodoka z'imitamenwa ziyobowe na Siad Barre zinje mu rwa mukuru zifata amazi akorerwamo n'inzego zikomeye za leta, kandi zisaba ko abategetsi b'igihugu begura ku mirimo yabo. Iyo kudeta yahiritse perezida Sheikh Mukhtar Mohamed Hussein wari perezida w'inzibacyuho na minisitiri w'intebe Mohamed Haji Ibrahim Egal wari warabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Somalia y'ikibuno bwigenge, ndetse akaza no kuba perezida wa Repubulika ya Somaliland. Abakozi yo kudeta bitwaje hanini ko amatora y'abadepite yabaye mu kwezi kwa gatatu muri 1969 bose batayavugagaho rumwe ku buryo yakuruye umwiryane hagati y'abanyapolitiki. Ayo matora yitabiriwe n'abashyaka 68 yatsindwa n'ishyaka Somali Youth League ryegukanye intebe 73/23. Nyuma ya kudeta ubutegetsi bushya bwakoresheje igiti tugu bukurikira cyane leta zunze ubumwe z'abasoviyete zagenderaga ku matwara ya gisosiyaliste kugeza muri 77 Somalia itangiye gukorana bya hafi na leta Tazuzu mwe za Amerika. Yukudeta yari ibaye ya mbere ishobotse nyuma y'izindi ebyiri zagurijwemo kuva mu mwaka w'1951 Somalia ibonye ubwigenge.
Shuti mwarimu duteza matwi ahano dusoreje makuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteza matwi dushimire Mukbil Yabaro wadufashije kwegeranya aya majwi naho kuri mikro mwari kumwe nange Edirwema basezeho mbifuriza amahoro na mahiri.